Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zine z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fideni yo ngapfa.
Abarongoye Uburundi mu nzego ziri hejuru usanga hari abo dufise basubwene gihugu bwinshi turifuza yuko tunamabanga hambaye ukaba ari Umurundi gusa.
Uwo ni Joseph Ntakarutimana, icegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD.
Abo bantu baronsubira bubiri n'abantu bahunze igihugu kari ingorane
mu Burundi
kuva mu mwaka w'1972 dufashe usanga n'imbere yaho hari abahunze kandi hama amategeko y'u Burundi amavuze ubundi arabyemeza.
Uyu ni Leonce Ngendakumana, icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Bose bavuga ku kibazo kijanye n'abategetsi bafise ubwenegihugu bubiri. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku kibazo cy'umutekano mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda kibandanya kutavugwa ko rumwe ku kwiregura kwa Jean-Baptiste Mugimba ku byaha bya genocide aburana n'abashikirizamanza kwatanguye kumvirizwa muri sentare nkuru y'u Rwanda. Turagaruka ko mu kanya gatoyi. Areka dutangure ku makuru avugwa hijya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Fatou Bensouda ejo ku munsi wa kane i Kinshasa yasabye abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gukora amatohoza ku bwicanyi bwakorewe muri ico gihugu ariko ntiyishura kubisabwa n'abaharanira agateka ka muntu. Bensouda yagize ati ni ngombwa ko hagira igikorwa kubagirizwa ubwo bwicanyi. Yabishikirije abamenyeshamakuru inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri yari amazemwo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amenyesha kandi ko ashimishwa n'intambwe zimaze guterwa muri ayo matohoza ku rwego rw'igihugu ariko agahamagarira abategetsi kongereza ingufu muri ibyo bikorwa. Bensouda arongoye CPI yari yashitse i Kinshasa ku munsi wa kabiri abonana na Perezida Joseph Kabila. Imigambwe ya politike, abategetsi mu rwego rw'ubutungane hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri icyo gihugu. Umukuru w'umuhari urwanya leta ya Mozambique Afonso Dhlakama yarafuye jo ku munsi wa kane. Ayo makuru ava mu mugambwe Renamo wiwe ukomeye mu irwanya leta. Amakuru ava muri uyo mugambwe rero no mu miryango n'umuryango wiwe avuga ko Dhlakama yafiriye mu misozi ya Gorogonsa muri ico gihugu aho yibera kuva mu mwaka w'2013 igihe intambara yongera kwaduka muri Mozambique. Icyamwishe ntikiramenyekana gushika ubu ariko amakuru amwe avuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima, abandi bakavuga ko yahitanywe n'indwara y'igisukari ariyo diabete. Dhlakama yarongoye umuhari Renamo hafi imyaka 40 harimo imyaka 16 yamaze arwanya umugambwe uri ku butegetsi Frelimo. Intambara yarangiye mu mwaka w'1992. Umuhari Renamo waciye uhinduka umugambwe wa politike utavuga rumwe n'ubutegetsi ari kugumana ishami rya gisirikare. Abimukira b'Abanyafrika baharugwa mu 1500 baratahukanywe muri Niger bakuwe mu gihugu cya Algeria mu minsi iheze n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi n'abimukira OIM. Iryo bishikirizwa n'umukuru w'iryo shyirahamwe ryashyikirijwe n'umukuru ejo ku wa kane i Niamey. Abo bimukira bagizwe n'Abanyakamerune bashika 600, Abanyemali hamwe n'Abanyagine n'abandi Banyafrika bari bazibiriwe mu bugaragwa ku rubibe rugabura ibihugu bya Niger na Algeria. OIM ivuga ko wimukira birukanywe n'igipolisi cya Algeria bari bagiye kurondera ingene bo kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga. Umuvyeyi w'abana babiri muri Afghanistan yaragurishije umwana wiwe w'umukobwa w'imyaka 5 kugira aronke amafaranga yo kuvuza muramuwe arwaye kanseri yo mu maraso. Umuvyeyi azwi ku izina rya Obaida aba mu ntara ya Farabe ni muri Afghanistan, avuga ko yabikoze kugira arokore ubuzima bwa murumuna w'umugabo wiwe. Ahitamo kugurisha uwo mwana ku muryango wubatse ariko utaronse amahirwe yo kuvyara. Ayo makuru amaze kwamamara ku mbuga ngurukana bumenyi, abategetsi bo muri iyo ntara hamwe n'izindi nshuti baciye batororokanya amafaranga baha uyo muvyeyi abona gusubirana uwo mwana wiwe. Urwo rudandazwa rw'uwo mwana ni rumwe mu zindi zagaragaye muri icyo gihugu cya Afghanistan, aho ubukene, imyenda hamwe n'ubuzima butoroshye mu miryango bituma abavyeyi bagurisha abana babo. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ejo ku munsi wa kane kw'igihugu ciwe kitazosubira kuganira ku masezerano ya nikleyere, cyumvikanye ko ni bihugu rutura ku isi mu mwaka w'2015. Ivyo abishikirije mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ikiringo Perezida Donald Trump yihaye ngo afate ingingo yo kuguma canke kuvavanura muri ayo masezerano gishike. Igihugu ca Iran gishikiriza ko mu gihe Amerika yo yakuramwa akarenge naco nyene coca gikurikira, kandi kimenyesha ko kitazemera na kimwe cohinduka gihushanye nuko ayo masezerano yemejwe. Naco Leta Zunze za Amerika canke Leta ya Trump baragira icyo bavuze kuri ibyo byashikirijwe n'igihugu cya Iran.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Mu Burundi, inyuma y'ukugurura icese imyiyamamazo y'abagumyabanga, umugwi wa mbere w'indongozi za CNDD FDD wakoreye mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru. Abagize uwo mugwi bavuga ko hari ivyahungabanije iyo komine vyatumye bahitamwo gutanguriza inyigisho zo kwigisha oya muri iyo komine. Mu majambo yahavugiwe, bagarutse kuri bamwe mu bahora ari abagumyabanga bakomeye ba CNDD FDD bahunze igihugu. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidele Antoine Sabimana.
Joseph Nakarutimana Cegera cy'umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yatanguye avuga igituma wahisemwo guhera muri komine ya Gisuru.
Murazi ngo hano zaberenga muri iyi komine hirya no hakuno yayo mu minsi heze. Ni naco gituma mbere twatoye yuko iyi komine yacu ariyo tuza gutera iteka tukaza kugiramwo bino bikwa cyo kugurura icese ikampanye yo gutora ibwirizwa nshingiro rinyanyu. Turazi yuko muri ku mupaka wa Tanzania turabakunda cyane no baradukunda cyane, uyu mubano mwiza nabo mushigikire ubandanye.
Iyo ndongozi magumya banga yagiranije ibwirizwa shingiro rya hora nk'impuzi shaje.
Ibwirizwa shingiro twahora tugendera bya bizwe rimeze nka ya shati wambara kane gatanu gatandatu kuwa mbere ko ndatwa Mungu hanyuma igatinda igasaza. Iyi mpuzi shaje rero ugira gute urondera nshasha canye ukayimesa. Ibwirizwa shingiro twe tuje kugira ngo turinyanyire mu ngingo zimwe zayo ryariske rimeze nk'impuzu ifise ivyondo hamwe hamwe ryari ryarataye igihe dushaka ari uko turiryoza ku gihe ca none.
Kubw'umukenguzi w'amateka Yozefu Nakarutimana, ibwirizwa shingiro ryahora ryari rifise agahaze no ku bijanye no gushinga Leta.
Hari ingingo none ibwirizwa shingiro ryahora ingingo irimwo yaciha ibibanza muri Leta abashikiranganji ngo nuko baronse n'amajwi ngira 3 kwijana ne 5 kwijana. Turashaka rero yuko rero ibwirizwa ryo turitoye uwatsinze ashinga Leta uko abishaka. Umukuru w'igihugu azoshinga Leta uko abishaka, arabe abakunda igihugu aheze abariho ahamabanga kandi ababongoze aho ashakiye.
mwibwirizwa shingiro ryashize imbere y'abanyagihugu riratomora umugwa abantu haramabanga batazoshingwa nk'uko bivugwa n'umukenguzi amateka na Karutimana
abarongoye uburundi mu nzego ziri hejuru usanga harawe dufise rero bafise basubwe n'igihugu bwinshi turabakome baraza ngahamwe n'abasubwe n'igihugu bitatu bagatera akajagari ku mugoroba ashayifatira indege akisubirira muri bwa bwa n'igihugu bwa kangahe bwa kabiri bwa gatatu turifuza yuko turonka amabanga hambaye ko ari umurundi gusa umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere batanu
iryo sekeza ryo kwamamariza ego canke oya rise mu gihe mu ntara ya Ruigi harabahoze arabagumya abangabo ya CNDD-FDD bakomeye bahunze inyuma yaho biyamirije ikiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza nabo nyene bagize ico bavugwa ko zeno ndaruvukanye umukomiseri ajejwe ikigega mu mbwa mu CNDD-FDD yadomye ku rutoki bamwe muri abo bahoze arabagumya banga
hano hariho umuntu yavuye ngaha je twari sanje ukorana yari cegera canje mu mugwi bita Suive bari wase mu mugambwe kwa gutumi Moise nta vyinshi ndamuvuga ko dukorana namu wenyine ariko arakorana nabona ko yari yanyereye yaranyereye aragwa kandi yaheze nti yavyutse mukazi wo muje inyuma rero bizobagora
na Space Caritas nje barikanuye icegera c'utware namya nkenguza amateka yahamagariye bagumya banga kutibagira abana mu nyigisho zo gutora ego
mu gutegura abana ku ishure kuko abana twabonye yuko ari abatumwa beza cyane mu bigishe bagende nabo nyene bayaga iyo nkuru nziza yatora ego
ejo ku munsi wa gatanu uwo mugwi wigishije mu ntara ya Ruigi ni uzoja gukorera mu ntara ya Cankuzo intara nayo nyene ivugwamo abagumya banga benshi biyamirije ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza uhereye ku wahora ari umuvugizi wiwe muri komine Gisuru intara ya Ruigi ni mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
tukivuga kuri inkuru umugambwe sawanya Frodebu wemeza ko gutora oya ari guhakana gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe kandi yakijamba abanyagihugu Leon Sengenda kumanica icegera cy'uyirongoye Frodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yemeje ko ibyahinyanywe n'ubwirizwa nshingiro bishyira imbere ugukumira kandi bya kububasha inama nshingamateka na nkenguza amateka arico gituma ahamagarira abarundi gutora oya mu matora ku wa 17 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Remo Nzimana
Icegera cy'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yemeje ko iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rije gusubiza inyuma ugufatana mu nda kw'abarundi kuko rya kijambo abanyagihugu rigakumira n'imigwi imwe imwe y'abantu aha Leon Sengenda kumana atanga akarorero kabigeze kurongora igihugu cy'u Burundi eka n'abafise ububira bubiri
igarukana cya kintu cyo gukumira cyatumye abarundi tujyana gukumirana ehe duhere kubahoze barongoye igihugu cy'u Burundi yintego irabakomera irabakijambo ariko wumva barinze bakijambo uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi uwo boho ijambo ninde yinteguro niyo amara kwemezwa ntanu bazaronga ijambo yinteguro irakumira abantu bitwa ngo bafise ububira bubiri abo bantu baronse ubira bubiri nabantu bahunze igihugu hari ngorane mu Burundi kuva mu mwaka w'1972 dufashe usanga n'imbere yaho harabahunze abo bantu ro barabayeho kubera inyene nk'uko cyari kimeze barafata ububira nka bubiri kandi hama amategeko y'u Burundi amabwiriza y'u Burundi arabyemeza
ikindi umugambwe Frodebu unegura kugira ushire imbere gutora oya nuko hari ingingo nshasha muri iyo bwirizwa ziha ububasha bw'ikirenga umukuru w'igihugu Ngenda ku mana akavuga ko iyo ngingo isa n'igarukana intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi
mu ngingo y'16 yibwirizwa ryahora yategekanya yuko mu gihe umukuru w'igihugu yigenjeje nabi agakora ibintu bikiye kubiri n'ibwirizwa nshingiro agakora ibintu bishobora kujyanisha abarundi agakora ibintu bishobora gutuma igihugu kija mu ntambara byari bitekanije yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashobora gukorana bakabimubuza ananiranye bakamukura iyo ngingo rero hano bace bayikuramo no kuvuga arashaka gukora ibyo ashaka byose ntagire n'umuntu n'umwe amukorako ituma ubutegetsi bw'igihugu bwose buja mu minwe y'umuntu umwe kumwe ko ku ntwaro za cyane zigaruka intwaro za cyane
kubw'iyo ndongozi y'umugambwe Frodebu gutora oya no gushira imbere gufatana mu nda kw'abarundi no kwanga ku Burundi busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe
gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomoka ko kugira tubandanye twubaka u Burundi bw'iteka tubandanye twubaka u Burundi butekanye butagira mwinduru burangwamo aho n'umutekano kuri bose burangwamo ukwishyira no kwizana kuri bose burangwa mu gusabikanya iby'igihugu gitunze atanya gupfa atanya gukira zotora yo oya n'ibyo azobatoye azobatoye ko abarundi tuguma dufatanye mu nda intwari ya demokarasi intwari bereye ikabandanya itsimbatara bisigura yuko umuntu wese azokora ibyaha ahazinyegeza hose azorondegwa agahanwa tutemera gusubira mu ntwari y'umugambwe umwe ko bidashoboka
abajijwe ikiranga minsi cinge no mugambwe Frodebu zo kwiyamamaza mu gihugu icegera curongoye Frodebu yavuze ko bazoze barabimenyesha hageze kumva z'umutekano Leon Singenda Kumana yemeza ko hari bamwe babandanya bagabisha abiyamamariza gutora oya ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwaranya kumviriza radio ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda umutekano mu ikambi impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu ntara y'uburengero bw'igihugu ubandanya kuba ikibazo kitavugwa ko rumwe mu mishamirano yabaye ku munsi wa kabiri hari impunzi zishwe izindi ubuziko zivurirwa mu bitaro nivyo umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yagendeye ibitaro bariko bavurirwamwo atubwira uko vyifashe
Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda iremeza ko umuntu umwe ari we witabye Imana nyuma y'umutekano muke wagaragaye mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka Karongi ibi byawe kwa kabiri w'icyumweru nyuma yo gushyamirana hagati y'abashinzwe umutekano n'izo mpunzi Bwana Rwama Jean Claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri iyi minisiteri yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abavuga ko hapfuye abantu batatu atazi aho bakuye imibare uyu muyobozi avuga ko muri izi mvururu hanakomerekiyemo impunzi 14 harimo 8 barwariye muri Centre de Santé iri mu nkambi n'abandi batandatu barwariye mu bitaro by'akarere ka Karongi kuri ibi bitaro Ijwi rya Amerika ryanyarukiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane maze abakozi b'ibitaro batubwira ko bitatworohera kuvugisha izi mpunzi kuko zitameze neza umuganga ushinzwe kubitaho nawe twashatse kumuvugisha gusa dusobanurirwa ko afite abarwayi benshi barembye arimo kwitaho umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri Midimari Bwana Rwama Jean Claude avuga ko mu bakomeretse harimo n'abapolisi bane nabo barimo gukurikiranwa n'abaganga uyu muyobozi avuga ko mu minsi mike hazatorwa komite y'impunzi nshya ibintu byamaganwa cyane n'impunzi zimwe zivuga ko komite yabo yakuweho kuwa mbere w'iki cyumweru bayi bayikunze ko batifuza abandi
n'ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushigikira komite yabo nta idi bijya komite niyo bavuga ngo bazashyiraho maginga tuzi ko komite yari iriho nituyoboye nayo bavuga ngo bashizeho nta yirashigwaho kuko arayitegeka ari Kigali ubu tuzabyemerageza ngaha
twebwe tuzi ko nta komite iriho nshasha
ubu muyobowe nande
ubu ngubu nta bayobozi dufite abo twari dufite ntago tuza ahantu bari
rwamasobanura ko kuvuga ko komite yari kuweho yari ikunzwe izimvugo zitabuza gutoresha komite cyashya
turacategura uburyo twashyiraho nabo ari ibintu bita bikorwa uwo mwanya
Ese munzi ko ubona zisa nkaho zishimiye abantu bazo bari baziyoboye mbere ubu mwizeye ko bazemera bagatora iyindi komite nshyashya Hari bamwe bavuga bati abo bakuyeho nitwe twari twarabitoreye
Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane no muri iyo nkambi yashyizeho no mu zindi nkambi iyo abayobozi badakora inshingano batuza inshingano zabo bakurwaho bakajya abandi
bazashyirwaho bashyashya nibo bazagira uruhare rwo kubitorera nabo
Yego, nabo bitora ntabwo ari inzego zibashyiraho nabo bitoranyamo abahagarariye.
izi munzi zakunze kumvikanisha ko icyo zifuza ari uko bazireka zigasubizwe iwabo.
Turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo, kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze.
Icyo dusaba mu by'ukuri nuko twataha tukavanga, kuko nta mahoro dufite mu nkambi.
Umuyobozi ushinzwe impunzi muri Midimari Bwana Rwahama avuga ko kugeza ubu nta mpunzi n'imwe yigeze yifuza gutaha ngo ibyangirwe.
Ntawuzi umuntu gutaha. Icyo dukora nka leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bacu ni ukugeza amakuru y'uburyo igihugu kizo mpunzi kifashe cyane mu bijyanye n'umutekano, noneho ushaka gutaha agafata icyemezo ariko afite amakuru yahajya uko hameze.
Ni ukuvuga ngo hagize ushaka kubisaba akandika mwamwemerera akagenda?
Rwose ubu ni uburenganzira bwe busesuye.
Yandikira nde?
Yandikira leta. Ishobora no kukwegera hasi nyine akavuga ati ndashaka gutaha, byombi birashoboka kuko izo nzego zirakorana.
Ubu se abakomeza kuvuga ngo babujijwe gutaha nuko batazi ko uko bikorwa?
Urwitwazo bagiye bagira ntawigeze avuga ko ashaka gutaha ngo babimanye.
Kugeza ubu nta makuru y'uko umutekano mu nkambi wifashe twabashije kumenya, usibye twahawe n'impunzi ubwazo ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu watubwiye ko umutekano wagarutse mu nkambi. Twagerageje kujya mu nkambi kugira ngo twirebere ubwacu uko iki kibazo cyifashe, duhagarikwa n'abapolisi bashinzwe umutekano w'inkambi, dusigaje ibirometero nk'umunani ngo twinjire mu nkambi ya Kiziba. Abapolisi nahingukiyeho bwa mbere bambwiye ko nakwinjira mu nkambi ari uko mfite uruhushya nawe na minisiteri ishinzwe iby'impunzi mu Rwanda. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Karongi, mu ntara y'Iburengerazuba bw'igihugu.
Iwanyu mu ntara
ire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu yatangiye kumviriza ukwiregura kwa Jean Baptiste Mugimba ku byaha bya genocide aburana n'abashikiriza manza. Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDR imbere ya genocide yakorewe Abatutsi, yabwiye sentare ko ibyaha aburana byaremeranijwe n'akagwi k'abantu gafise imigambi yo kumutwara amatungo. Nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Atangira kwiregura ku byaha bya genocide ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho, Bwana Jean Baptiste Mugimba niwe wafashe umwanya munini mu iburanisha rya none. Ubutabera buramurega ibyaha bya genocide bine: icyaha cya genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide, n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Yasobanuye ko icyaha cya genocide, gucura umugambi wa genocide n'ubufatanyacyaha mu gukora genocide byose bigizwe n'ibikorwa bimwe kandi bishingiye ku batangabuhamya bamwe bagenda bagaruka. Ibyo bikorwa birimo inama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 94 regwa ko yasabiyemo imbunda zo guha intera hamwe zikica Abatutsi, gushyiraho amabariyeri yicirwagaho Abatutsi akanayegenzura, gukora amaliste y'Abatutsi bagombaga kwicwa kujya mu bitero byicaga Abatutsi, gutera inkunga Radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTLM mu mpine yafashwe nka radio rutwitsi n'ibindi. Mugimba ntiyumvisha uburyo ibyo bikorwa byagenda bigaruka kuri buri cyaha, yahisemo kwibanda kuruta ku cyaha cya kane cyo gushishikariza Abahutu gukora genocide. Yavuze ko ubushinjacyaha bwemeza ko bufite umutangabuhamya umwe kuri iki cyaha, kandi kuregwa n'abamwunganira mu mategeko bagenzuye basanga uyu ufatwa nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yarakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko ku byaha bya genocide. Yavuze ko amategeko atemera bari kuri urwo rwego mu gutanga ubuhamya. Yavuze ko n'abaye umutangamakuru, amakuru ye nta gaciro yagira igihe cyose nta buhamya bw'abandi buyashyigikira. Bwana Mugimba yabwiye urukiko ko mbere y'uko u Rwanda rusaba Ubuholandi kumwohereza kuza kuburanishirizwaho bikekwa ko yakoreye ibyaha, rwemeye amasezerano ko rutazamukurikiranaho icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Gusa iyo we n'abamwunganira mu mategeko basesenguye basanga uretse guhindura inyito, naho ubundi ibikorwa bigize icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo ubushinjacyaha bwabyimuriye ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Aravuga ko hari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yirinze kuvuga imyirondoro ye kubw'umutekano we wari interahamwe Nyakabanda mu mujyi wa Kigali, wanabihaniwe agasaba imbabazi akemera ibyaha. Uwo wari interahamwe arashinja uregwa ko yagiye gutoreza interahamwe mu kigo cya gisirikare Gabiro. Uwo wari interahamwe aravuga ko Mugimba yagiye Gabiro mu kwa 7/92 gutoza urubyiruko rw'ishyaka CDR yari abereye umunyamabanga mukuru. Mugimba yavuze ko nyuma y'amezi n'ishyaka ryabo rishinzwe bitashobokaga kuko ryari rikiyubaka. Yavuze ko urubyiruko rw'ishyaka rirwo mpuzamugambi rutari rwakabayeho kandi ko no gutoza interahamwe byatangiye muri 93. Mugimba yabwiye urukiko ko wafungiye ubuterahamwe n'ubwo avuga ko yari umusirikari gabiro ku ipeti rya sergeant byamuhaye kumenya Mugimba toza interahamwe ngo ntibyigeze bibaho. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko mu kwa gatatu 2011 bwakiriye abatanga buhamya bamushinja butabanje gushishoza bihagije, kuko mu 2010 ngo hari agatsiko k'abatanga buhamya bamushinja. Yasobanuye icyo yita agatsiko karimwe kagamije kumuhimbira ibyaha kagambiriye kumutwarira imitungo. Yavuze mu witwarangira bigira umwami n'abandi ngo bahuriye mu kabari Panorama mu mujyi wa Kigali bamucurira ibyaha kugira ngo bazamutwarire imitungo. Umwe mu bavuga ko bari muri ako gatsiko yise entreprise criminelle mu rurimi rw'igifaransa ngo ubushinjacyaha bwaje kumutahura afungwa igihe cy'umwaka. Bityo rero ngo iyo buza kuba bwarashishoje mu 2011 bwagombaga gutahura ako gatsiko ntibukore ikirego kimurega. Amagambo agira ati umututsi n'umwanzu ugomba guhigwa si umunyarwanda yaturutse muri Ethiopia aza gutegekesha inka n'ayandi. Namwe muyo baregesha Mugimba ko yaba yarayavugiye mu kigo cya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umucamanza bwana Antoine Muhimukuri y'inteko iburanisha yamubajije niba ntacyo yaziho. Uregwa yasubije ko amagambo nkaya adashobora gusohoka mu kanwa ke. Yongeye aturetse nibyo no kugeza ngano kumumbona sinigeze ngera igabiro simpazi. Icyakora umucamanza agasigara na kwibaza niba bo avuga ko bamuhimbiye ibyaha ari nabo bakomeje gukurikirana bakaza kuba batangabuhamya ubushinjacyaha muri urubanza. Mugimba yavuze ko abandi batanga buhamya baje bashimangira ibyo yise ibinyoma byari byakozwe mu nkiko gacaca za Nyarugunga. Ikindi mu byo ashingira haravuga ko yari afite urupapuro rw'inzira ruzwi nka pasiporo yari yarahawe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rwo gutembera nk'abandi banyarwanda bose. Akavuga ko yaza kuba hari ibyaha bamukeka hatashoboraga kwemererwa iyo pasiporo. Bwana Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR. Araregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide, ibyaha byose arabura nabihakana. Akavuga ko byacuzwe mu gambe wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukwishyira n'ukwizana mu gushikiriza ibyumviro mu mwuga w'itangazamakuru. Ni mu ntumbero yo kumenyekanisha akamaro ko kutagerageza kuburabuza ishikirizwa ry'amakuru agenewe abanyagihugu, kimwe n'uruhara rw'abakora uwo mwuga. N'icibutso cy'uko hari ibihugu bitari bike ku isi aho abamenyeshamakuru batotezwa, bakagirwa ku bitero, bagapfungwa, bakanicwa, ibinyamakuru vyabo bakorera biracibwa amande canke bigahagarikwa burundu. Nibitangaje ko akenshi ibihugu bidafise demokarasi itsimbataye kandi bifise ubutegetsi bw'igitugu usangane navyo bifise intwaro zitoteza itangazamakuru. Ivyo bikaba ari kubera itangazamakuru gisha rikizana usanga ari ryo shira hamwe ryonyene rishobora gushira habona amabi na ruswa bigirwa na leta, bikanafasha abanyagihugu kumenya amakuru. Abamenyesha makuru batuma leta n'abategetsi bavuga ukuri. Kugira habe intwaro ya demokarasi hategezwa kuba hariho ukwishyira n'ukwizana mu itangazamakuru. Itangazamakuru ryigenga kandi rigizwe n'ukwishyira n'ukwizana mu byumviro rifasha abanyagihugu kugira ubwenge no kumenya ibintu bifasha kugira habe intwaro ishingiye ku bushake bw'abanyagihugu. Icivugo cy'uyu mwaka ni kugumiza leta ku murongo. Ibyo bikaba bishimikiye ku ntumbero yo kugira inzego z'ubutungane zishigikiye yuko haba itangazamakuru ryigenga kandi ridakumiwe, kandi hakaba uguhana kw'amabi agirwa abamenyeshamakuru. Yamara kugira itangazamakuru rikora akazi karyo ko gukora ibishoboka kugira habe ihanahana ry'amakuru, hari bikwiye kuja mu buryo. Muri ivyo hariho kuba hariho amategeko n'ubutungane bukora neza kugira habe ukwishyira n'ukwizana mu buryo bw'itangazamakuru butandukanye, hamwe n'ubushake bwa politiki bufasha uwo mwuga gutera imbere, hamwe n'amategeko yo gukingira uwo mwuga haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke ahandi. Ahandi naho abamenyeshamakuru bagakurikiza amategeko agenga umwuga ku rwego rwo hejuru. Umunsi wahariwe kwishyira n'ukwizana kw'ivyumviro mu itangazamakuru dufata mu mugongo umwuga w'itangazamakuru ubandanya kugenzurwa cane mu ntumbero yo kuburabuza ahandi ukugagwa, tukibuka abamenyeshamakuru bishwe bariko bagerageza gukora akazi kabo. Duhamagara ibihugu vyose gushigikira ukwishyira n'ukwizana mu gushikiriza ivyumviro mu mwuga w'itangazamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi hose. twongera tugasaba ko haba amatohoza hamwe no guhana ibyaha byose bigirwa abamenyesha makuru.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.